Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Amashyirahamwe atanga ifashanyo mu mpunzi z'imutenderi muri Tanzania yaba arobanura.
Ubu bamwe bamwe nabagize imana bararonka mwe mashyirahamwe yandi bamwe baradusafuriye ntitwakwirwe. Abo bose ubwo baronka izo fashanyo zitumigira ndonka.
Uyu ni umwe rero mu mpunzi ziri mutenderi, naho abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cyo mu Burundi batangiye kuburana mu mizi mu kanya gashize ubu ngubu urubanza rurimo. Mbere y'iwanyu mu ntara, mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana arabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Abantu bashika kuri 16 mu bakomeretse bikomeye mu gitero cya bombe cyabaye ku munsi wa gatandatu i Mogadisho muri Somalia baratwawe kuvurirwa muri Turukiya nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba leta ya Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika 90 kandi abanyaturukiya babiri bari mu bantu 127 bahakomerekeye. Abagize akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barashikirije ejo ku munsi w'Imana umubabaro bafise ku bw'ico gitero. Barahoza imiryango yahaburiye ababo ndetse n'abanyosomaliya hamwe na leta. Nta murwi n'umwe uriyitira ico gitero, ariko umwe mu basisangura ivya Somalia yatangarije ijwi rya Amerika ko ibimenyetso byose bikwiye kugira citirirwe umugwi w'intagondwa za Al-Shabab. Muri Afrika kandi, muri Guinea-Bissau, abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana, aho bagiye guhitamwo hagati ya babiri bahoze ari abashikiranganji ba mbere. Perezida w'iki gihe Jose Mario Vaz ntiyashoboye kwitabira iki gice cya kabiri kandi yaremeye kuzokubahiriza ibizova muri ayo matora. Uza imbere y'abandi ni Domingos Simeos Pereira, uwo perezida yakuye mu mabanga mu mwaka wa 2015. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babiri barishwe, ugira gatatu arakomereka bikomeye inyuma y'aho umuntu yitwaje inkoho arasiye mu isengero aho bariko barasenga ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Fort Worth ni muri leta ya Texas. Igipolisi gishikiriza ko abo bantu babiri bafiriye mu nzira bariko batwagwa kwa muganga. Umwidondoro w'uwo yarashe n'icyatumye abikora gushika ubu ntibiramenyekana. Muri Amerika kandi bari bakoraniye hamwe mu munsi mukuru uzwi nka Hanuka hafi y'igisagara cya New York ku munsi wa gatandatu yarakanye ibyaha aregwa igihe yitaba sentare ya New York ubwa mbere. Grafton Thomas yagirizwa na sentare ibyaha bitanu harimwo ugushaka kugandagura abantu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu mu ijoro cyabereye imonsi mu micungararo ya New York ahaba abayahudi benshi baba orthodox. Imvo yayimutumye ntiramenyekana gushika ubu, ariko buramatari wa leta ya New York we Andrew Cuomo yacise igitero cy'iterabwoba cyo hagati mu gihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragavye ibitero bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana ku birindiro bitanu by'umuhari Hezbollah mu bihugu bya Iraq na Siriya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, Jonathan Hoffman, ejo ku w'Imana yashikirije ko uwo muhari wagirizwa gutera ibisasu bya roketi 30. Ibyo bitero byahitanye umukozi akorera igisirikare cya Amerika ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara cya Kirkuk mu buraruko bwa Iraq. Umujyanama mu by'umutekano mu gihugu muri Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Robert O'Brien yashikirije ko Amerika yobabara cyane mu gihe igihugu cya Korea ya Ruguru cyogerageza igisasu cya nikleyere kigenda ikirere kirekire. O'Brien yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye gufata ingingo zibereye kandi zikomeye nk'igihugu kiri imbere y'ibindi mu bya gisirikare kandi kikaba n'igitunze cyane ku isi mugihe Korea ya ruguru yohirahira igatera ico gisasu muri imisi y'impera z'umwaka. Korea ya ruguru yari yagabishije ko izorungikira Amerika akaganuke ka Noweri mugihe ku mpera z'uyu mwaka w'2019 itotezurirwa ibihano yafatiwe na Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mujye no kuri YouTube VOA radio yacu iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu barimo barumvirizwa mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Urubanza rutangiye mu kanya, ubu rurimo rurakomeza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arabikurikiranira hafi. Turi kumwe kuri telefone. Eloge, wiriwe neza?
Amahoro gatoma.
Yego, urubanza rurimo ubungubu rurakomeza, urebye niyo rugitangira. Watwibutsa aba banyamakuru bane abari bo?
Ebene toma, imbere yuko ndibutsa abanyamakuru bane ndabariye mbanze, ahubwo ndakubwire igishasha gihejeje kumenyekana muri aka kanya nuko umushikirizamanza wa Repubulika asabiye abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cy'igihugu iwacu n'umushoferi wabo aheze kubasabira yuko bohanishwa umunyororo w'imyaka 15.
Ni ukuvuga rero we yafashe ijambo, ariko abaregwa, ni ukuvuga abo banyamakuru, ntabwo bo baratanga ibitekerezo byabo, bariregura.
Eza ku minsi ya mbere bumvirizwa mu ntahe y'icese nabo bitekanije ko bateza kwiregura ku byo babwirizwa, co kimwe n'abashingwamanza babo batatu babunganya bari kumwe uyu munsi bakavuga ico biregura n'ico biyumvirira kuri ibi byaha babwirizwa. Hanyuma mvuge ko nibutsa abanyamakuru nk'uko wari wivuze abapasitori babiri Christine Kamikazi Nelson Ndihuta Terence Magenzi hamwe na Egide Harerimana.
Bagirizwa iki se procureur yasabye icyo gihano cy'imyaka 15 abarega iki, abashinja iki?
Muri rusange ituma icyaha bagibwa n'ikintu ni ugufadikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Tubigarutse ko hari kugenekeze bya 2022 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kiko cyasozera ahamenyeshamakuru bagiye mu ntara ya Bubanza n'ubujyanama muri komine Musigati mu burengero bw'Uburundi. Uwo munsi hari umugwi wavuzwe w'abantu bitwaje ibigwanisho baje baturuka mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bumanuko mu butegeko bwa Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma abo bantu babonetse bitwaje ibigwanisho byahavuye bivugwa mbere bitwavuga ngo byahavuye bivugwa, ahubwo umuhari yagutabara gwana leta ya Burundi ufite ibyiringiro ngaho muri Kivu y'Amajyepfo wahavuyeho nyuma wiyemangira yuko abagwanyi abantu babonetse bafite ibigwanisho nibwo leta tuyicishije kumbuga tumbuga iby'igipolisi bavuze yuko ari abagizi ba nabi umuhari w'itabara bavuga ko bari abagwanyi bawo babonetse ngaho mu Kigali. Abanyamakuru bari baje gukora kuri abo bantu twaje ibigwanisho babonetse mu gihe hari n'abanyagihugu bari bahunze uturere tumwe tumwe twaho imisigati mu gihe abo bantu bitwaje ibigwanisho bari kurindira mu bishyamba kimeze bya Kibirizi. Abanyamakuru niho bahava bafata umwanzuro wo kujya gukora inkuru ku gihe abantu bari kubarahunga n'ibyabaye bahava rero bagirwa gushaka gufadikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Nibu tatumbiza Toma yuko ikinyamakuru cy'igenzi iwacu mu byo cyanditse kuva bagifatwa ari uko abanyeshamakuru imbere y'uko bagenda ku rubuga bari baterekanye abategetsi muri komine Musigati n'intara ya Rubanda.
baracyafunze rero baraburana bafunze kandi bafashwe batawe muri yombi bari kumwe n'umushoferi wabo we ibyo bite nawe aracyafunze araburana afunze cyangwa
banka bikano n'umushoferi wabo bitwa Bosco Makarayakiza Bosco Makarayakiza mu nyuma yahavuye asegurirwa na sentare ishyiramo imanza ya ntahangwa yo mu burabiko bwa Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi uyu munsi ariko akaba nawe nyine yitabye mu ntahe y'icyese ubwa mbere aho muri sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi Bosco Makarayakiza nawe mukaba mwumvise ko n'ubwa buranye yagiye kubura na yidegenza ata no myambaro y'abanyororo nabo nyine umushyizamanza wa Repubulika n'ubwo rubanza yamusabiye ko yohanishwa icyo gihano cyo kimwe n'amezamakuru bagifunzwe
twibutse ko procureur yabasabiye gufungwa imyaka 15 bo bariregura urubanza rurimo rurakomeza eloje wirika neza komeza rero dukurikirane urwo rubanza
Gome urakoze rwose Thomas Kamirindi turabandanya turakurikiranira uru rubanza inkuru yanjye makuru yo hanyuma
urakoze cyane Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya bamwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania baridogera amwe mu mashyirahamwe bavuga ko atoranya mu bikorwa byo gutanga imfashanyo Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaganiriye nabo.
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi ariko kibatangaza no kubona bamwe mubo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo hamwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika
ukabona umuntu mubana araje atanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cyumwe ndari kimwe kandi mwazi hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kugumanya wose namba ndinga aje kubataje ngo baswasime basi bomenye ngo yababanye batutubanye uko none umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero nubyo ariyo cyatubabaje kose cyane gose gukora mu kicubaritse
umuntu abone wo mwishira hamwe ndabona nageze nkariya giye kumubaza naho waje ngo sinkora mu yopiraje ngo cende mu yopiraje n'ibi ngo genda mu yopiraje yiwanje ukajusanga bankarenganye kero ukajusanga yatiye nkariya ku ntango y'ipiraje na uri hakati ukasanga ipiraje yitungutse muga uri hakati ntushiki cyerekeye naho bivyo kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe abagize imana bararonka mwe mashira mwe yandi bamwe barose dusafuriye
Ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko wasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe ikira kintu cyose kize twakirongera hamwe bakayaguze baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacaho bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo kwiyandikisha bagusanure abantu bagire ibyo byose ntaho tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntaho tuzi yego kwe
no kuba dutagira abo duturingura n'ibitwa ngo hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacaho hose bakumviriza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza ati umuntu kanaka kwisingwane zimizi nizi mugani kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujye bamushyire ko ihema baragiye none biva kuki twe urya rero icyo kibazo dufise tubone menga kandi tubayo nk'abandi n'abari kuza baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwishi uri mu nkambi za Nduta nyarugusu na Mutenderi mu minsi heze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afashe impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa sisi kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kupatiwa waadilifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe. Kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi. Twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi, ariko bo akaba aribo baca babitwara. Iyo ngorane ikakiza n'umwidogo mwinshi mu mpunzi. Ntidukeneye kubona ivyo bibanda makuru.
Mu bitege bitangwa na HCR, inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 45,000. Muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 33,000 zigize amazoni 10 n'amavilaji 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Noneho duhamagare Vedaste Ngabo, we ari mu Rusenda, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho mu nkambi ya Rusenda nyine abarundi bayituyemo bo bafite ikibazo cy'amazi. Vedaste.
Zimwe mpunzi z'abarundi zo muri site ya Rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi, kuko zari zisanzwe zivoma usanga nta mazi ari mu matiyo ari kumanutse ku mugezi wa Rusenda. Usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira. Yarakoze Francine, twamusanze ku mugezi wa Rusenda ari kuvoma.
Kibazo cy'amazi iyo tuyavomye abana usanga ariko barayavuruga, mara hagatembamo ibintu bimeze nabi, nyene ibintu byishye, nyene amazi ugasanga na amazi mabi, tukakoresha nyene amazi mabi atameze neza. Iyo tuyanyoye turindira yakabanza agatonganuka, hanyuma tukabona kunwa mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri.
Sibomana Odasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, nawe yemeza yuko ikibazo cy'amazi ari ingorabahizi ku mpunzi z'abarundi ziba muri site ya Rurinda.
Ni ikibazo cy'amazi kirafiye kiraturengeye, kuko twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma Rusenda, kandi Rusenda ni ingwara. Abafise utugara bagenda mu Rusenda iyo hakurya bakazana induze y'amazi y'ibombo bakanywa. Twebwe natwe tutishoboye tutagira amagara ni Rusenda tunywa ntayindi. Nategeye bakidufashe mwadukorera amazi ame meza.
Kubera ubukene bw'amazi buri muri village 33, 34, 35 na 39 ndetse na 40, abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha amazi mabi. Zabibushukuru n'abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda.
Tura n'ibibazo by'indwara, hari abagwara gucibwamo kubera amazi na macafu. Urabona uruzi rubafise imyanda, amabyi barameseramo, isabuni bakamesuriramo. Ugiye kuvoma ukasanga imyanda yuzuye, kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi. Uko abana kunywa ya mazi bakafata n'indwara yo gucibwamo.
Mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none?
Ababishoboye baca bazinduka mu gatondo kare kare bakagenda kuvoma Rusenda. N'abaganga hari igihe batufasha bakatuzanira ibinini bakashyira mu mabido, tukabura kuronka amazi yo kunywa meza. Nahatari uko tubinywa nyene gutyo dufashe indwara yo gucibwamo tukajya kwa muganga.
Ese ni iki ubuyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu Rurinda? Ijwi rya Amerika ryavugishije Emmanuel Ntirampeba, umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda.
Ikibazo cy'amazi yo mu Rurinda gisa n'icyatunaniye, kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana icyo kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi, batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafite ikibazo cy'itiyo ikunda guhura n'amazi yo yuzuye uruzi rwa Rusenda, ruca ruyikora ko igasha ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashaka gushika mu Rurinda. Ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu Rurinda naho nyine gishobore kuba cyoshoboka ingorane zihere. Haseri rero uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitange iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani, aho iryo tiyo rica ko hokogwa ibarabara. Iryo barabara naryo rero ikaba ryoza konona iyo mirima y'abandi arico catumye bene imirima batemera.
Si ubwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya Rurinda, ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa Rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiyo ahuza site ya Rusenda na site ya Rurinda. Vedaste Ngabo, kubwa Ijwi rya Amerika, mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Dusubire mu Burundi, aho umurwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekurira kurekuranira severe mu magambo ahinnye y'igifaransa ukomeje gushakisha imirambo y'abantu bahambwe mu bwicanyi butandukanye bahambwe ikivunge mu cyumweru gishize. Severe yatangiye ibi bikorwa byayo mu gisagara cya Bujumbura ihera muri zone Kamenge. Inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Patrick Pascal niyo nkuru umukomiseri w'umugwi Severe ari nawe ahagarariye ivyo bikorwa avuga ko ibitigiri vy'ivyo bisigarira bigenda vyiyongera uko iminsi y'ivyo bikorwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi heze kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano, ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo. Ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe nko mu binogo byegeranye barenga 37 abo twashobora guharura. Be nabandi rero wasanga bari hamwe usanga batekewe mu kintu kimwe tudashobora kubaharura. Hamwe ho twasanze harimwo n'umupanga tugaca twibaza yuko zerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga. Abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi.
Kubwa Patrick niyo nkuru biboneka ko muri icyo kibanza hahambwe ikivunga abantu benshi kuko imashini ukishika hasi cyane ariko baboneka ibisigarira.
Ko tubona vya binogo tubandanya tugwa kubindi duharuye birashobora kuba birenga 5 nk'ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30. Rero ikiboneka nuko hahambwe abantu benshi abo nabo mwe baza gutabwa ngaho onyi bapfuye abandi nago bakaza bagatabwa ngaho usanga tanico babazingiyemwo ukaba arabusanga bari mu bure bafise ubureta abandi bari mu magunira abandi bari muri musiker tugashobora guharura rero nuko bangana. Ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka nabandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose. Ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twariko turagira ari vyukuri hano hantu hatawa abantu benshi gose.
Mu mugwi Severe bamenyesha ko ibyo bisigarira biriko biratorwa muri ico kibanza ari by'abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'1994 kuduga
nkuko vyavuzwe kuva igihe twatangura nabo guhera mu 1994-1995 no kubandanya niyo myaka cyane cyane dufise mu maraporo y'umugwi Severe.
Ibyo bisigarira biriko biratorwa Padiri niyo nkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashigwa mu bisaho byabiteguriwe mu nyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura n'iteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso. Tubibutse ko muri zone Kamenge mu raruko rw'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi bya leta y'ico gihe hari nyuma y'igandagurwa rya Amerika yorindadaye yararongoye Burundi.
Desire Hatungimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda mu nkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tuboneyeho gushimira cyane izi nshuti z'Ijwi rya Amerika mu Burundi n'abadufashije bose muri uyu mwaka mu biganiro byacu bitandukanye by'umwihariko abaduha umwanya wabo batizigamye mu biganiro muri Sanga. Umwaka mushya muhire kuri mwese rero nshuti z'Ijwi rya Amerika ndetse n'umuhanzi Patrick Pagio arawubifurije.
That's why. Ofisa kayoga, ofisa gasoda, ne musa dusangire. Dutambe tujegwe nibonane, muze dutambe, muze tugine, twigine umwaka mushasha bonane.
Come on,
dutambe, muze tugine, twigine umwaka mushasha bonane.
Yeah,
Johnny tucheze, Johnny tuimbe, tusherekee. Shangwe na vikere kere Leta vinyoaji tunye Leta chakula tule Pika muziki tucheze Leo wakuna kulala Kucheza mpaka kuche Kucheza mpaka kesho Nikuku ya pura Shangwe na vikere kere Leta vinyoaji cheza mpaka kesho Muse dutambe Muse tukine Muse dutambe, muse tugine, twigine umwaka mushasha bonane. Johnny tucheze, Johnny tuimbe, tusherekee mwaka mpya bonane. Johnny tuimbe, tusherekee mwaka mpya bonane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda iwanyu mu ntara tubifurije umwaka mushya muhire umwaka w'2022 ushigaje umunsi umwe n'igicukaba ugeze hano uyo rero yari Patrick Pagio ubifuriza umwaka mwiza na izo na Mexica nabo bati bonane turangije umwaka mwiza rero.
Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha.
Abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka urubyiruko rwose turangije uyu mwaka irire na byose.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika rero nshuti z'iwanyu mu ntara mbashimiye cyane rwose mbikwiye ku mutima nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire maze rero tuze kongera guhura saa kumi muri cya kiganiro cyanyu muri Isanga. Uyu munsi turaganira namwe ni mwebwe mwese batumirwa muvuge muganire uko umwaka wagenze uko ibyabashimishije ibyabababaje nuko mwiteguye umwaka w'2022. Mukomeze rero umugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Kaneta, tu tanje undi neta, ni mana si kuga.
Turangije uyu mwaka.